ikiganiro cha radio isanganiro unama barundi bashikiriza ivyimbiro vyabo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo burundi bugorore
turabaramukije twongera tubaha nikaze muri kino kiganiro tugiye kuvuga amafaranga leta ikoresha cyane cyane ingene ategerezwa gukoreshwa ku mugaragaro ibijanye n'amafaranga leta ikoresha bikamenyekana haba mu bijanye n'amafaranga leta yinjiza canke isohora ikambere n'amadeni leta iheranye amafaranga leta iriko irakoresha mwaka wa 2025 shira 2026 utangurana n'ukwezi kwindwi arenga imiliyaridi 5,200,000,000 yiyongeye ibice birenga 10% umuntu agereranije n'umwaka uheze aho yarenga imiliyaridi 4,300,000,000 Ibiharuro bitangwa ni banki nkuru y'igihugu BRB zerekana ko gushika mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ibiciro muri rusangi byaduze ku rugero rw'ibice birenga 40%. Ikindi nuko muri kino gihe amadeni ya leta ageze ku rugero rw'ibice 60% umuntu agereranije n'umwimbo w'igihugu muri rusangi. None Burundi bugejeje he mu gukoresha neza amafaranga ku mugaragaro? Ni giki cokogwa kugira amafaranga leta ikoresha aba yateza imbere igihugu ukoko? Nivyo dushimikirako. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu. Désiré Ndayishimiye ujejwe imigambi muri Parsem n'ishirahamwe gishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo. Turakuramukije twongera tuguha ikaze.
Ndaramukije ariko baratwumviriza bose n'abarundi bose muri rusange.
Murakoze. Anatole Iradukunda wahoze uri umucamanza muri sentare ijeje gucungera amatungo ya leta Cour des comptes mu rurimi rw'Igifaransa. Amahoro neza.
Amahoro neza ndabaramukije kandi ndaramukije abo dusangiye ikiganiro. Ndamutse n'abarundi muri rusangi bazaza gukurikirana kino kiganiro.
Kazi muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Jean-Claude Nzigamasabo wahoze ukora mu kigo Aubert kijejwe kwegeranya amakuri n'amatagisi. Turakuramukije twongera tuguha ikaze.
Ndabaramukije. Nkaba ngomba kuvuga yuko Maître Jean-Claude Nzigamasabo nkongera nkaba n'umuhinga araba ibintu byerekeye intwaro nziza intwaro ibereye mu byerekeye mu bisata bitandukanye mu by'amakori muri secteur minier n'ibindi.
Murakoze. Muhinga bw'ivyuma hari Eric Uwimana afatikanije na Innocent Bibonimana. Ikiganiro gihagarikiwe na Evariste Nzikobanya nka kiremeshejwe nanje Alain Désiré Bukeneza. Twongeye kubaha ikaze. Twinjiye mu idonido rya kino kiganiro. Désiré Ndayishimiye ujejwe imigambi muri Parsem ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Uno munsi tuvuze ngo habe umuco mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha. Ubwa mbere twavuga ko bisiguriye.
Mu bisanzwe amafaranga leta ikoresha n'amafaranga y'abenegihugu. Rero birumvikana ko bategerezwa kumenya mbega ya mafaranga yabo yakoze gute, yakoreshejwe iki, byagenze gute. Ni ukuvuga rero si ibintu birinda gusabwa cyane, niko bitegerezwa kuba bimeze. Ni nako mbere ku isi yose niko babitunganya. Iyo hatari umuco mu ikoresha ry'amafaranga leta ikoresha, bisigura ko haba ariho ibyinyegeje inyuma binyegezwa bene amafaranga.
Ibyinyegeje inyuma ni ukuvuga ko igihugu kiba gifite amategeko akigenga, no mu mategeko amabwirizwa niko bitegekanijwe nyine.
Niko bitegekanijwe, umuco urategekanijwe, hariho mbere n'ibigo mpuzamakungu atani ikindi bijejwe. Bijejwe isuzuma ryo kuraba ko mu gihugu runaka amafaranga y'abenegihugu akoreshwa mu muco. Barinda babigira rero gucyo kubera ko baba bazi ko bikenewe, kuko umuntu yamara umuntu y'abantu baguhaye utuntu twabo ngo dukoreshe, bashobora kwibaza ko ushobora kubikoresha nabi. Nacyo gituma kugira ngo babyizere utegerezwa kubikora mu muco.
Ariko kumbure ko ari mu muco, ngira hariho n'ibikoresho ibimenyetso kumbure biranga ko igihugu kiriko kirakoresha ayo mafaranga mu muco. Turaza kubishimika ko ariko tubanze tuje kwa Anatole Iradukunda wahoze uri umucamanza muri sentare ikurikiranira hafi amafaranga leta ikoresha. Bakunda kuvuga ko ari yagenzura Cour des comptes mu Gifaransa. Umuntu avuze ati amafaranga akoreshwe mu muco muri Parsem, uko bavuze mwebwe nk'abahoze mukora muri iyo sentare, niyo nsiguro nyine mubiha?
Murakoze. Amafaranga leta ikoresha ubwa mbere nagomba kubamenyesha yuko ari amafaranga bayavuye mu bene gihugu nkuko yabivuze umugenzi anje abavuye mu matagisi n'amakori n'amahera ashobora kuronka bivanye n'imigenderanire n'ibihugu ndeke n'amadeni bashobora kufata mu bihugu bigenzi cyanke mu banki cyanke mu bindi hanyuma rero bavuze ati amafaranga gukoresha neza amafaranga ubwa mbere ni gushyiramo umuco ingena toza kuko ukoresha amahera watoje hanyuma ubwa kabiri hakaba kuyakoresha kuraba yuko amafaranga ari karakora icyo yategereza kuba yateganyirijwe mu itegeko rishyiraho amafaranga leta ikoresha hanyuma rero agaheza akabaho igice cya gatatu navuga ni kugenzura rero ubwo rwego canke iyo sentare nakoreye cour de compte sentare ijeje gucungira amatungo ya leta yoyo ijeje kuraba yuko ubwa mbere amafaranga atozwa hisunzwe amategeko no kuvuga bafatiye ku itegeko rishiraho ingena amafaranga ya leta tozwa hanyuma ikahezi karaba nuko amafaranga mu byakoze byubahiriza uruhusha inamashinga amateke bayatanze bitautorisation parlementaire mu twitije uri makungu
uruhusha no kuvuga ni hajya tubona bavuga bati bemeje integuro y'amafaranga leta izokoresha
cyane nyene kuko abashinga amateka nibo batanga baheza batanga uruhusha bakemeza yuko amafaranga leta izokoresha yemejwe kugira ngo atangure gukora no kuvuga itariki imwe y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 30 kwezi kwa gatatu
ubutabitahura neza uvuga uti batanga uruhusha baruhande
murakoze cyane kugira ngo tutahure neza leta nijejwe no gwego shingantwaro rw'igihugu rero ico gihe ruraheza rugategura imigambi y'igihugu hama bagaheza kajanisha n'amafaranga yazova no kuvuga yerekanye ibisata bashobora gutoza amafaranga mpamona nk'ugisata cyo bita OBR rije gutoza amafaranga y'igihugu amafaranga rero baheza bagatoza igihe bayatoje araheza kaja mu kigega cha leta nje kigega cha leta mu gicega guruhusha gwatanzwe n'amashinga amateka no kuvuga imigambi y'igihugu iraheza kajanishwa n'amafaranga izokora kuko murumva nta mugambi woja mu ngiro utarosa amafaranga rero bisigura ko inama nshinga amateka nk'ugwego rije kugenzura ibikorwa leta ikora ruserukira abere abanyagihugu cyangwa abene gihugu ruraheza rugatanga uruhushya rwa leta uruyemerera yuko amafaranga y'igihugu ashobora gukora imigambi iyi leta iba yashize imbere
kwa kwego rero mwavuga ya sentare ikurikiranira hafi amatungo ya leta niko ruceruheza urukaraba ko ibyo byose rero byakurikije amategeko
ego urumva ikanabonye ntange umuco kuri ibyo kubera ijya sentare ubwa mbere iragenzura amafaranga leta izokoresha mu ntango no kuvuga amafaranga imbere yuko inama nshinga amateka izotora itegeko rishyiraho amafaranga leta izokoresha sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta irabanza kagira umwihwezo ikaraba yuko amafaranga by'ukuri ahuriranye n'ingere batoza amafaranga kuko murabona nababwiye ko ari itegeko rishyiraho ingere amafaranga atozwa icyo bita mu rurimi mva makunda gwitijemo rwa organique relative au finance publique yoyo iyo iraheza ikerekana ingene hazoheza akajaho amategeko ashyiraho amafaranga icyo bita le roi budgétaire iyo rero ivoma ubwo bubasha muri iryo tegeko rya mbere ryo hejuru bita rwa organique relative au finance publique hanyuma rero sentare igacigiye icyo bita analyse commentaire de loi de finance no kuvuga umwihwezo imbere yuko abashinga amateka bazotanga hama igahita igatanga umuco ku bashinga amateka kugira abashinga amateka batahure neza itegeko bagiye gutora murumva ko ifite uruhare rudasanzwe kugira ngo ibanze kwerekana ingene itegeko ritekanijwe muri uwo mwihwezo hanyuma rero iraheza ikacaza kugira kandi umwihwezo amafaranga amaze gukoreshwa icyo bita mu gifaransa loi de règlement et de compte rendu budgétaire no kuvuga aho leta yerekana iti amafaranga mwaduha dukoresha twayakoresheje uko rero niyo bita audite niyo baheza bakagira umwihwezo w'ingira amafaranga leta rero yakoresheje
turashimikana torira dukunda tubanze tuje kwa Jean Claude Nziga Masabo wavuze neza nibyo warigeze gukora mu kigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi gikurikiza aya mategeko anatora hejeje kutubwira kandi uri n'umuhinga mujanye n'ivyintwari bereye mujanye nayo mafaranga nyene namwe nkuwagiye arakora mujanye no gutoza aya makori n'amatagisi mwasanze kuvuga gukoresha amafaranga mu muco amafaranga ya leta muheza mukabihe insiguriye
mu bisanzwe mumbabarire bwabo sindabitaba ko cane ndabihe insiguro y'ibintu bijanye n'intwaro rusange urabona iyo abenegihugu batoye inzego zibatwara bagatora parlement bagatora n'izindi nzego umukuru w'igihugu n'abandi no kuvuga yuko
kuvuga batoye inamashinga amateka na nkego za mateka
egome no kuvuga yuko babiyambuye uburenganzira bwabo bwo kwitwara bati turabahaye mwebwe turabatoye nimo dutunganirize ibyo tutoshobora gutunganya twese hamwe turi rusange turabahaye mudutunganirize mugabo rivyo tubahaye ngo mudutunganirize duca tubaha uburyo mukoresha nico gituma rero ubwo buryo batanga barabutanga mugabo bafise ko ijisho akaraba ingene gegeranywa ingene bukoreshwa nico gituma rero umuco mu bintu by'amafaranga ya leta ni ntabanduka hadiza ku umuco haba ingene ategurwa haba ingene akoreshwa ibyo byose ni ibintu bikenewe cyane
none atuciye tuduga ku ijambo kumbure muvuze ngo umuco hari byinshi Anatole yavuze namwe mugira muti nibihe bimenyetso byerekana ko amafaranga leta birikira akoresha ariko akoreshwa mu muco
muco nyene niwe tubona yuko je kubganje mbona umuco dakuye neza kuko mu bisanzwe fashe ibice bitatu hariho umuco wo gutegura itegeko rijanye n'ingene amafaranga azorondegwa ya la loi budgétaire uravye ingene babitegura urabona yuko badashiramwe abantu bose kandi ari sitegeko ryabo ni itegeko ry'abanyagihugu urabona yuko hari abantu benshi bategerezwa kujamwo mugabo ntibijemo turaza kubigaruka ko urabona yuko hariho n'udukosa tugenda turaba usanga hariho ibintu bijanye n'intwaro nziza mu byo kwegeranya makori usanga bitakurikijwe kubera abantu bose ntibagiye hamwe kugira ibi itegeko ry'ukuri ry'abanyagihugu ubona umuco wa mbere hakaba rero umuco wo kuritora muri parlema naho nyine mu bisanzwe parlema yategerezwa gushyiraho umuco ukwiye ukabaza n'abantu ati mbega mugoniki kuri ibi bintu hanyuma ikaza kuritora yari inoganje neza yabajije n'ica abanyagihugu bifuza hakaba rero no ku rwego rwa gatatu aho bakoresha amafaranga leta naho nyine turabona yuko atamuco ukwiye mu kugira ivuga ati amafaranga twatoje angana uku icyo twayakoresheje niki 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 urumva ibyo zose ni ibintu by'ibihengere tubona yuko bikwiye kuzibigwa kugira habe umuco mwinshi mu bintu bijyanye amafaranga ya leta
ariko uravuze uti nibyo turabitomora mu kanya uravuze ibitari bike ariko ubundi bwo izi ntambuko zose mu gihugu cy'u Burundi zirakora
jewe ntavyo mbona yuko bikora kuko sinzi nka karorero no guha wibonye nko muri iri tegeko harimo ibintu tuzi yuko hariho nk'ingorane mu by'ubukene ukaza kubona amatagisi araduze amatagisi ahantu henshi ayo matagisi yose aduzwa uza kuyariha ninde kuko bija ku giciro cy'umuguzi bigaca bituma ibidandazwa biguma biduga urumva nyimba ntariko ndabesha ariko ubuzima buboye kuvuga yuko bari bategerezwa kuraba yuko amakori atozwa ataza kugira ingaruka umunyagihugu le consommateur kandi tuzi yuko hariho ingorane z'ubuzima buzimbye mu bintu by'ukuduga ntibitorera itegeko batiza gutorera itegeko abene igihugu no kuvuga yuko mbabarire ndabivuge mu gifaransa une loi budgétaire itegerezwa doit tenir en compte des besoins de la population kandi ayo ma besoin baba yari
mu kirundi
bategerezwa kuraba ibyo abene gihugu bagona ibyo bifuza ibiza bibamerera neza
murakoze reka nsubire kwa Désiré kumbure nti twashoboye kuronka uwo mushikiranganje bukurikiranira hafi ingene amafaranga ategurwa mushikiranganje bwikagaca ca leta kumbure niwe yari kubisigura neza nsubire kwa Désiré ndayishimiye ujeje migambi muri Parsem ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo bariko baraduga ku ijambo bagenzi bawe berekana ibimenyetso nyezi na biranga ko igihugu kiba kiri mu nzira yo gukoresha mu muco amafaranga nibi
hariho ibimenyetso nibyo bihari ubwa mbere ho nuko kuva mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha umwene gihugu wenye n'amafaranga ahabwa ijambo implication citoyenne hanyuma hariho ibitabo bishika 8 leta ihamagarirwa gushira ahabona kugira ngo byerekane neza kuva amahera agitegurwa niyo ari karakoreshwa abantu babibone neza uko biriko biragenda ivyo bitabo 8 vyongora kuvuga mu rurimi rw'ikirundi ariko
uragerageza
hariho igitabo vyambe vyo bita rapport préalable au budget
ni kuvuga n'ivyegeranyo biza imbere yuko integuro yibwirizwa rigenga amafaranga
ribaho hanyuma iyo leta yamaze gukora ijya nteguro bije dole executive irerekanwa bitaraja no mu nama nshinga amateka buje abashinga amateka zoho batangura twebwe urabona kenshi tugiye twumva ibya bije iyo inama nshinga amateka ishashe iriko iri ijya nteguro mugabo twategerezwa kumenya ijya nteguro ni inama nshinga amateka bitarashikaye ikindi nuko iyo inama nshinga amateka ihejeje kuvyemeza bije adopte nayo nyene itegerezwa kumenyekana bakayishyira kuri site ya ministere de finance hariho icyo bita kumeza tatatatu hariho raporo itegerezwa gusohoka ku ntayo meza tatatu amahera yakoreshejwe ikanasohoka mbere inyuma y'iminsi 30 ayo meza tatatu aheza muhora mumva iyo leta mu kwa 12 barasubiramo karaba ati mbaye ameza 6 byagenze gute ni biki twokongeramo ni biki twokuramo bijya iyo kijya gikorwa giheze bategerezwa gutanga raporo bakayipibriya hariho bijya anatore yavuze bya cour de compte
sentari ijeje gucungera amafaranga leta
ikoresha iyo hejeje kijya gikorwa bujya nayo nyene irashira habona raporo yayo hariho n'indi raporo leta itegereza gukora yo kwerekana ko yapfunze umwaka ikerekana uko byagenze ivyo rero aha mu Burundi ntibiragera ku rugero bikorwa neza ko no gwanka karorero ikigo bita IBP ni ikigo mpuza makungu kijejwe kuraba ikintu leta ishira habona ukuntu ikirakoresha amafaranga cyatangwe gukora no Burundi mu mwaka w'2017 nuko uvuga kimaze gusohora amaraporo ashika 4 mu mwaka w'2017 mu mwaka w'2019 mu mwaka w'2021 no mu mwaka w'2023 mu mwaka w'2017 kwivyo bitabo 8 mvuze leta y'u Burundi yashobye kwerekana 2
ivyo ni ibihe
yashobye kwerekana rijya nteguro ihejejwe kwerekana ni amashinga amateka bije adopte yarashobye kandi no harashobye kandi no kuboneka raporo ya audite ya cour de compte mu mwaka w'2019 naho nyene herekanywe 2 mu mwaka w'2021 herekanywe 2 ni mu mwaka w'2023 bashoboye kwerekana ibitabo 3 murumva rero yuko nimba batavyerekana kandi bategereza kuvyerekana ibintu ntibariko biragenda mu muco
reka tubandanye kwa Anatole iradukunda ibi bikoresho canke kumbura ivyo bimenyetso ayo maraporo ariko aravuga kuba taboneka mwebwe mubirabiye hafi musanga intamba myiziri hehe
ubwa mbere no vuga yuko bihagabye ku buhinga hanyuma no gushaka kubera burya izinyandiko canke ibi byegeranyo raporo zitangwa gikoreshwa n'amafaranga birasaba bwa mbere yuko haja mu gushaka kugira ngo abantu bamenye umuco jewe fatiye ku byo noba niyumvira mu ko nta cikwa turagira kugira tumenye neza cyane cyane gituma biva izo raporo zishobora guteba mu gacane cyane mu Burundi turacafise umuco kudashira habona ibyo twakoze icyo babita la culture de la redevabilité kwerekana neza ibyo twakoze icyo kiracabuze cyane kuko muri kamere kacu kwerekana inyere twakoze ibintu biragora n'igihe hageze yuko haba umwihwezo kenshi urashobora kubona amadokima ya JTVD cyangwa akaza adakwiye kandi amategeko yategeza kuba yakwiye rero ciye fatira kuri kino kuri no mwihwezo umugenzi wanje Desiraje kuvuga kigo IBP yagize urabona ko Burundi bugifite amanota make cyane kuko urabona nko mu 2017 muri rusange bayihaye amanota atari menshi kuvuga amanota 7% mu 2019 aza kuri 6 ku 2021 aja kuri 9% muri 2023 niyo bayihaye amanota 18%.
Aho nyene hari umuntu aca agira ati none bafatiye kuki
urumva ibyo bafatira ku bwa mbere hariho iraporo ya bije approuvé ingene iba yumvikanye ko ingene habaye nk'umuco kugirishikwe kuko burya amafaranga y'igihugu ava mu bice bitandukanye murabona ubuzima bw'igihugu n'ibintu byinshi kuri ubushyana butonze ubu dufite ubushyana 15
n'ibisata ubu bugeze kuri 13
ibisata bya bijamo baheza bakerekana amafaranga bazokoresha mu bushyana mu bushyana n'ibindi bisata bya leta biva ku ibwirizwa shingiro n'ibindi barekana ibisata bya leta amafaranga azoja rero abo baraheza bakagegeranya uburyo bazokoresha bakaheza bakaburungika mu bushikiranganji bw'igihe cya leta ariho baheza bakegeranya bakerekana icyo navuze nk'itangura ihuriro ry'imigambi leta izoshira mu ngiro n'amafaranga izokora ni ukuvuga aho cajamwo icyo bita budget de fonctionnement hakajamo na budget d'investissement mvuze kuri budget de fonctionnement najya amafaranga bakoresha kugira ngo bashobore gukora
inzego
zikoresha kugira ngo bashobore gukora mvuze budget d'investissement muce mwumva ko ajya amafaranga ashobora gushyiraho imigambi iyo migambi izotuma havuki ayandi mafaranga rero aho niza kubona yuko kugira ngo baze guhuriza hariya hanyuma mu mwihezo zaguza kuraba hariya munsi twaheza twaraba yuko biheza bigahuza amafaranga no kuvuga equilibre de budget no kuvuga yuko
ariko uwo gendo n'agatomo yakonyene bagize bati Burundi bukunda gushiraho amafaranga menshi ajanye nuko ninge n'inzego zibandanye zibaho gusumba ha gushiraho ayateza imbere igihugu tomora neza urabe amafaranga leta iri kirakoresha no munsi
mu mafaranga leta iri kirakoresha uwo munsi biraboneka yuko budget de fonctionnement iri hejuru ndabiye kugitigiri amafaranga leta izokoresha le budget de fonctionnement iri hejuru
amafaranga abesha hinzego mu buzima bwa misi yose
abari abameshi gusumba yo muri
umunyaca guteza imbere
mu migambi iteza imbere igihugu hanyuma rero dufate itego ryo mu 2023-2024 niho ufate kuri raporo ya Cour des comptes aho berekanye amafaranga leta iheza igakoresha mu bisata byo gutuma inzego zibaho mu gutuma bashobora gukora imigambi n'amafaranga leta yaheza igakora rero kuri ico ngira ngo turaza guheza tugaruka ko tugera turatera imbere muri kino kiganiro tuheze twerekana ingene bimeze amaparaporo y'amafaranga yakozwe mu 2023-2024 haba mu mafaranga ya budget de fonctionnement na budget d'investissement muraza kubona ko hariho ubusumbasumbane
reka turagaruka reka dusubire kwa Jean-Claude Nzigamasabo mwumvise aho tugeze ariko dutere dusimbiza Burundi buramaze imyaka kumbure iragiye kurenga ibiri buri mu byo bise budget programme bavuga bati dutoya amafaranga afise imigambi itegekanijwe nyezina agiye gukoreshwa uno munsi kuri zintambamyo ariko baravuga nta kintu umuntu kiratera imbere
ico no bivuga ko nuko iyo budget programme ni kintu cyane gose kuko umuntu baramubwira bati uzokora iki hanyuma bati uburyo uzokoresha ngo ubu turabuguhaye hanyuma bakamuraba ati bwa bya bintu barabikoze cyane babikoze ni ibintu byiza cyane gose
ego ariko izi ntambamye nazo bamaze kuvuga mwe namwe musanga ni kuki akiri zo ntambamye yagira bati nonehe Burundi mu makungu buracafise amanota nonehe akiri munsi ya 20%.
Ibyo nuko usanga urabona isi yaregeranye hariho ibintu bagenda baravuga bati bikogwa neza uko nkare bijya bavuga mu cyongereza bati ibintu byiza bikogwa le best practices nuvuga rero ibyo bintu byarakwiye ku isi yose isi yarabaye nto cyane gose nuvuga yuko baravye ibyo bintu bati mbega mu Burundi barabikora mbega he barabikora barashobora guha amanota baravye yuko ibyo ukora ari byiza cyane canke ari bibi nico gituma rero igihugu kibigendeye ko kikabikurikiza kiraronka amanota menshi iyo naho kitabikurikije ntikironka amanota menshi isanganiro
inama isumba ingimba muri kino kiganiro turiko tuvuga amafaranga leta ikoresha cyane cyane ingene aheza gakoreshwa ku mugaragaro ibijanye n'amafaranga leta ikoresha bikamenyekana haba mu bijanye n'amafaranga leta yinjiza canke isohora eka mbere n'amadeni leta iheranye muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari Désiré Ndayishimiye ajeje umigambi muri Parsem ishyirahamwe gishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo hari Anatole Irankunda Iradukunda yahoze ari umucamanza muri sentare ijeje gucungera amatungo ya leta Cour des comptes mu rurimi rw'Igifaransa hamwe na Jean-Claude Nzigamasabo yahoze akora mu kigo Aubert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ni kandi umuhinga mu ijanye n'intwaro ibereye cyane cyane mu mafaranga leta ikoresha tubandanije na kino kiganiro ngaruke kwa Désiré Ndayishimiye muri Parsem ibwirizwa rigenga amafaranga leta iri kirakoresha kino gihe musanga nyezina riri muri iyo ntumbero twariko turavuga ijanye no gukoresha amafaranga ku mugaragaro
murakoze kumba ico kibazo ariko munyemere banze ngira ico mvuze ku kibazo mwamahejeje kubaza mugenzi wanje Jean Claude
ugaruke
kuco ya kubijanye na budget programme bisanzwe budget programme yaje ari indinganizo nziza cyane yoshobora gukosora ibintu mugabo hari ikintu kitabaye kandi cyategezwe kuba ari naco gituma ngira ngo bimeze uko bimeze no munsi kuko ntiraja mu ngiro muri make kiretse kubivuga
byagoraniye
budget programme ku isi biriko biraza ibihugu byinshi byipfuza kuyikoresha kiretse ko Uburundi bwo bwanisanze butegezwa kubikoresha kubera umuryango wa Afrika y'ubuseruko
ariko muza murana bivuga mu Kirundi ngo budget programme ni gifaransa ni amafaranga leta ikoresha ariko hari imigambi
afatiye ku migambi rero abarundi bafise uruhara mu ikoreshwa ry'amafaranga leta ikoresha ubwa mbere ntibateguwe ubwa kabiri ntibanigishijwe ukuntu bazobikora ari naho havuye gusanga muri make uko biri no munsi mu mitwe y'abantu bamwe haracariho gukoresha amafaranga ya leta bifatiye ku buryo abandi nabo ukamenga bashaka kubikora bifatiye ku migambi no vuga mu gifaransa ko habayeho chevauchement ibyo bintu
haracari kwitiranya
haracari ho kwitiranya
ariko naho nyene ugenda utomora aha uyahoze ari muri kurudeko muri OBR yagize ati nta bintu bigaragara abona ubuyofatira ko tomora neza
yego nariko ndavuga ko hariho ibyari gukogwa mu imbere bitakozwe harimo uko abantu batategwe kandi ngo bigishwe hariho nibintu byategeze kubanza gukora kandi igihugu wanashaka kifise mu migambi mugabo bitariko biraja mu ngiro kandi bitokorohereza bije gukoresha amafaranga yafatiye ku migambi bitarapa muhora mwumva nk'ibintu bita muramba bari hari ubwo biza birangora bita digitalization igitaraba ntibikunda bije pro
no gukoresha ubuhinga bwa none
ubuhinga bwa none nibindi bitari bike ngere ku kibazo mwari mumbajije kijanye nuko ati mbego no munsi
amafaranga yakoresha
iki gihe biri mu muco ntibiri mu muco kuko no mu integuro yayo nkuko Claude yavuze akitangura hari habategezwe kugira ico babajijwe batabajijwe cyane batagiye
abo nibande
ndagwe nka karoro hari ikintu cigeze kuba mu aya amafaranga leta uyu mwaka wa budget dohejeje jewe ndibuka yuko societe civile na parseme irimo bigeze guhamagarwa na n'uwatwara BST muri presidence arababaza kabiri babaza ati mbe nibiki mubona byojya muri budget le priorité budgétaire ariko uyu mwaka ntivyaba ikindi naco hariho nk'ubu mwavya bitabona vuga hari byategezwe kuba byaragiye habona bitigeze bija habona bisigura ko umuco nubu haracariho agahaze ariko tunizera ko kumbure haracarika tunizera ko bijya bimenyeso twavuze bashobora kuza barabikorera ko nk'ibitabo tukaza turabibona umuco ugatanga ukagira gucyo no Burundi bukaduza amanota
ariko tomore neza ni byiza ko hari byo tugenda dutomora mu ravye bya bimenyeso ya maraport no mwaka nizihe zitabonetse
murakoze no kuvuga uyu mwaka ikitabonetse mbere byari kwabyiza mu namba byabonetse kuko nibyo biki ikitabonetse za raporo navuze bya byegeranyo biba imbere yuko leta igira integuro
bavuze ko bishika bitandatu
raporo préalable obije ntiyigeze ba pipri ntiyigeze iboneka hanyuma integuro ya leta twayumvise igeze mu nama nshinga amateka ntiyigeze ija ahabona ngo ibe yerekwa abantu nkuko biba bitegekanije icyo twabonye ni bijya adopte yemejwe n'inama nshinga amateka
na nkenguza amateka
rero nivyo bitatu byategeze kuba byose birahabona murumva ko hamaze kuboneka kimwe turiteze yuko mbere mu kwezi kw'icenda uko tugomba twinjiremo turanabisaba ko bije yerekana neza bikuru biri mwari yategeko bita bije de citoyen bazoyisohora bakayijana mu makomine nkuko bitegerezwa mu ikomine umwe n'igihugu akaba havuga ati je mwiri tegeko muri komine wacu twiteze ibi nibi nkuko
ivyo bitegekanije ko bisohoka mu mezi angahe integuro y'amafaranga yahejeje gutoka
ni mu kwezi kw'icenda
reka ndagaruka Desire Anatole iradukunda tugarutse no munsi dutomore nyezi na turaba ibwirizwa leta iri kirakoresha ibwirizwa rigenga amafaranga uno munsi ca kibazo nyene riratomoye neza riri muri yanzira ija kugaragaza gushira ku mugaragaro amafaranga leta ikoresha
no vuga nti ndabiye muri rusangi ubwa mbere ari ugushaka haramaze kuboneka ko ari ugushaka kwa leta bivanye nuko nkuko mubona haguma habaho imyiteguro yo gushyiraho budget programme koje mu ngiro by'ukuri kuko nkuko bazamaze kubivuga amavuze muti budget programme mbega muravye muri rusangi mubona ubu turi muri budget programme ubure turabona ko dutera tujye kukwera umwaka turabona ko habaye igushyiramo ingufu cyane kugira ngo budget programme ije mu ngiro rero kangaruke kuri iki kibazo mwarimo bajije dufatiye kuri iri tegeko leta iri kiyakorera ko ubu ni itegeko riza ryaramaze gutorwa mbere nibaza yuko ashobora no gusubirwamo kuko hamaze kuba ihindagurika ry'ubushikiranganji tukizera yuko hazohava haba ico bita revision budgétaire isubirwamo ry'itegeko ry'amafaranga leta yari kirakoresha kuko hariho byinshi byagiye birahinduka
ariko ayo nayo azosubirwamo amezi atandatu aheze
yego ivyo rero nibaza yuko biri mu nzira y'ibizohava biba rero nkavuga nti kubaye n'akaryo keza kugira ngo bace bashikira babandi bamwe batari barabajijwe bamwe batari baregerejwe kugira ngo bumve icyo bita imigambi yo kwihuta le priorité budgétaire ico amafaranga yoza gufasha cyane cyane muri budget kuko burya tukiriho turavuga amafaranga ya leta ni imigambi y'igihugu iza gushigwa mu ngiro ikaza gukuraho ubusumbasumbane mu bibazo abarundi bafise kugira ngo icyo bita le priorité budgétaire nkuko twabivuze kugira ngo ivyo bihanze abarundi muri uwo mwanya leta bihangane navyo kuko birashobora gushika ugasanga bimwe bavuga ati utangishije ibyo nkorera byose utangishije inama ni biza bingwanye
reka mbere aho nyene Anatole genda utomora neza uno munsi integuro yibwirizwa bigenga amafaranga leta ikoresha ibwirizwa nyezi nanoneho yaratowe ni giki ryari rikwiye gushimikira ko muri avyo bibazo bihanze igihugu no munsi
aho no vuga nti nko muri no minsi murabona ikibazo gihanze abarundi cyane gusumba ibindi byose ni kikereke ibitoro aha ho tweza gukorwa ibishoboka byose mu byihuta ibigihugu coshiramwe ni ibivyo ibitoro kuko murabona yuko ibikorwa by'igihugu ndetse ni dufatiye mu by'urudandazwa uko byogenda kose ibintu byose byokorwa mu gihugu cyose byaribonekeje uko igitoro gifise caractère urgent nuko byihutirwa birimo byihutirwa ku gitoro kucaboneka ingwano zose twogwana gushika no munsi nuko igitoro cubanza kaboneka ikindi no vuga ni ikimona gihanze abatari bake roshomaje kuko igihe aba igituma abantu batera imbere ica mbere no kuronka kazi ukaronka ibyo ukora ugaronka mikoro hanyuma ivyo rero murabona yuko akiri ingorane kuko
muri aho nyene none ku integuro igenda itomora neza ica amafaranga azokora ivyo ntabirimo
ivyo biba birimo mu gucuraba urugezo amafaranga babashizemo kuko uko byogenda kose hari intambara mugira murakura mu nzira intambara byose igundi mu mafaranga muri bije mu mwaka umwe n'ivyo ukunda nico gituma hariho ico bita la planification pluriannuelle integekanyo irenze umwaka umwe muri iyo myaka nk'ubu dufate turafise ini vision imbono kazoza mu myaka 40 imyaka 60 mugabo baragiye barekana muri iyo mbono kazoza ibihanza barundi ningene bogende barakuramwo rero ivyihutirwa mwe navuga nti vyihutirwa bifatiye ku buzima abantu babayemo mu gihugu
yego tuga rero kuri bya bintu uvuga uti nivyo byari kubikwiye kwihuta
yego ica navuze cyambere cy'igitoro icya kabiri ni ibi bya shomage nuko uvuga ibyo ndabijanisha n'indero kuko ibintu by'indero inyigisho zategeza kuba inyigisho yategeza kujana n'akazi kazoka giye kuboneka ubu rero ni inyigisho z'iwacu turabona yuko abantu benshi baheza mu gasa ukisanga ibyo wize ntushobora kubikorera mu gihugu rero twategeza kuraba inyigisho tujanisha ku mashuri irahuriranye n'iki gihugu keneye nk'ubunyere ko twajize imbere uburimyi by'ukuri yajya tworonka amatrakteri nk'ibihumbi ingahe ubunyere tworonka abantu baca zitwara tworonka abantu baca bakurikirana iby'uburimyi kugira ngo tworonka aba bantu baca bagira bimwe bya transformation byo guhingura ibyarimwe n'ibyagize icya gatatu ubunyere birwa aravuga ati mu Burundi turafise inzahabu turafise
ubutare
butandukanye muga turavye mu cegeranyo ca Cour des Comptes ico bita les mines carrières byerekana ko barose ubusa bw'amafaranga mu 2023-2024 none ubwo butare ni butandukanye butuma ari iki mu gihugu aho rero kubanza mu ma priority vya birihuta kubanza kuraba nimba ubwo butare buriho by'ukuri buzozana igihugu iki hanyuma mu bindi novuga nti birihuta nibi cane cane izi nyina abantu babayeho ibijyanye n'ibisagara turamatwe turaba ngo vy'uburimyi vy'uburimyi n'ubworozi ivyiki mugabo murabona ko muri politiki hategezwa kuba hari ibisagara abantu benshi bakaje kwegeranira ahantu hamwe ntizusange bari ko barubaka ahandi kuko uko turaba abantu bagwirirana uno munsi so kwisanga mu gihugu c'u Burundi hose hashinze utuzu duto duto abantu baheze bagura aho barimo
ndagaruka Anatole ndagaruka nsubire kwa Jean Claude Nziga Masabo igihe wazurashikiriza ivyimviro wagize uti hari ivyuza gushimikira ko ariko cane cane uno munsi ubanzurabe uti ya mafaranga leta irikirakoresha abandi bakivuze ko ariko arakoreshwa muri wa muco mwagumye mushimikira ko
mu bisanzwe umuco ntukwiye ntukwiye ugiye kuraba nk'ibintu tunegura jewe narasomye bwirizwa ritegura aya mafaranga narashoboye kubona ibintu utunenge twinshi nk'umure yo babishiramo umuco hakajamo abantu benshi utwo tunenge ntitwogiye
utwo n'utoherera
ndashaka gutangura nk'ikintu kimaze imyaka myinshi kiba gituma itegeko rigenga amafaranga riza guhungabanya ayandi mategeko agenga ivyo gutoza amafaranga nyine murabona turafise nk'amategeko makuru agenga ivy'amakori hariho mbabare ndabivuge mu gifaransa hariho impossible revenue ko ritangwa ku mafaranga abantu binjije hariho ikori ryo kunyongera agaciro
TVA
hariho ikori ritunganya uko amakori atozwa uravye rero muri iyi myaka usanga ibwirizwa rigenga rya loi budgétaire rigenda guhungabanya ayo mategeko kubera usanga rizana ingingo zo muri loi budgétaire riza gufuta rihindura ibiri musanzwe biri muri ayo mategeko yandi agenga ivyo amakuru
aho utanga nk'akarorero
uburo ni bwinshi cyane gose
ariko kamwe karamaza
urabona ugasanga bavuga bati iri tegeko ryo muri ingingo y'inaka yo mwibwirizwa rigenga ikori niri niri rirafuswe turisubirije uku ibyo rero hariho ingingo zishika 30 usanga zigenda zifuta ingingo zisanzwe ziri mu yandi mategeko agenga iby'amakuru aho urumva rero ukuntu bituma amategeko azarahindagurika ahindagurika kuko wa muntu azoba ariko arasoma itegeko rigenga ikori runaka azokwibaza ati je ndiko ndasoma itegeko runaka mugabo akibagira yuko hasigayemo ingingo nkenya cyane izindi zafuswe zikimurirwa ahandi
ariko iyo niyo ntambamye rero kumbure ngira bigenda birakosorwa uko iminsi igenda ihera babonye utwo tunenge
oya ntavyo tubona bakosora kuko bimaze imyaka myinshi bidakosorwa no kuvuga yuko nk'umuntu aje ariko araraba itegeko rigenga amakori yo kunyungu y'umuntu canke kunyungu y'amasosiyete uriko arisomusanga atacyuri kimaze usanga byose vyimukiye handi hano kandi rero n'ukuntu amategeko agenga iby'amakori atagira stabilité arafise ingaruka nyinshi cyane bose
ukuvuga
agumahindagurika n'ukuvuga yuko baba nyamitahe turondera aje mu gihugu kabona ati mbega jewe naje mu Burundi kugira nkurikire inyungu ndavye ziri mu mategeko agenga iby'amakori none azoza gute abona yuko icamuzanye baguma bagihindagura.
Ako ni kamwe mu tunenge rero wavuze uti tumwe waravye igikurikira.
Hariho ubundi bunenge aho usanga aho urumva ni bijanye na stabilité des lois. Hariho ni ingaruka nuko biragoye yuko uzokoresha amategeko y'igihugu mu gihe asanzaye rimwe riri hariye ri muri wa budgetaire. Irindi riri muri itegeko runaka. Hagaca haza ama ordonnance ministérielle. Ajya amategeko y'abaministre ashira mu ngiro ingingo zimwe zimwe. Ni ukuvuga yuko dusanga dufise amategeko menshi, ingingo zimwe ziri hariya, inkizindi ziri hariya, uri kurasoma igitabo ugasanga ingingo zirimo zarafuswe, zimuriwe mu ibwirizwa shingiro, mu ibwirizwa rigenga amafaranga ya leta ugasanga rero n'urudubi rw'amategeko ugasanga
ajya burya none ntagucirimo ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha siriza riza gutomora izo zari biri mu yandi mategeko ngene bizoshigwa mu ngiro
mu bisanzwe ibwirizwa rigenga amafaranga ya leta riza kunganira ayandi mategeko agenga amakori asanzwe ahari mu kwagura canke mu gushiraho ibintu bimwe bimwe bishobora gutuma ayo makori ari muri ayo mategeko asanzwe impôt sur revenu impôt sur la TVA procédure fiscale kugira byunganiranire hanyuma amahe aboneke mugabo urumva ingene bigenda mu bisanzwe baragenda bakavuga ati iri tegeko runaka iyi ngingo reka tuyihindure uko bakazobigira kenshi ugasanga rero yategeko riracari mu ngiro mugabo yaravuyemo ibintu byinshi byimurirwa ahandi kandi naho byimurirwa ahandi ni ukuvuga yuko bazokama bigaruka ko kuko urazi yuko rwa budgetaire ni umwaka umwe gusa urumva rero nikibazo ingorane rero urukurikirane consequence mbi ingaruka mbi nkuru usanga biragoye kumenya amategeko umuntu ariko arayakoresha biramugora biramucanga
hariho ico Anatole nawe yari yavuze agira ati yerekana ibintu igihugu no munsi uravye intambamye gifise gikwiye gushimikira ko haraka atavuze we wotomora
mu bisanzwe ivyo yavuze bigaruka hahandi no kuraba mbega abanyagihugu bakeneye iki bakeneye iki kugira tubikoreye ko kugira ibwirizwa rigenga amakori rize ryisunga ivyo bintu bikenewe yavuze ibikenewe hanyuma ingorane umuntu agiye kuriraba iri tegeko rigenga amafaranga akoreshwa na leta wisanzwe amakori aduga kandi yama adugira ku bantu bamwe no kuvuga yuko abantu batanga amakori badugizwa amakori ni babandi nyene
nico gituma abo bamwe ni bande rero
ndaguhe nk'akarorero hariho nk'ingingo ibashizeho ivuga ati abantu aba naba tubashize ko ikori kandi iyo kori usanga rinyuranye n'ivy'ubutungane mu makori aho bavuga bati abantu bose barangana imbere y'amakori uko kungana imbere y'amakori si ukuvuga yuko duteza gutanga amwe oya mugabo wewe uhembwa menshi uzoriha menshi kubera tangana hanyuma isosiyete kanaka ihembwa igize benefice inyungu nyinshi izoriha menshi gusumba yagize makenya hariho nk'ingingo 66 ishirako ikori kuba mandatere politike ku bantu bagize
nabashizeho
n'umukuru w'igihugu n'abantu baronse amasoko ya leta kuri abo bakozi batandukanye babasaba yuko baba baheje kuriha rya kori twese turiha kuvyerekeye umushahara mugabo bagaca bashako irindi kori mere ku mafaranga bamaze gushikara mu mfuko kuri neta paye ivyo urumva no kutanganisha abantu byerekeye amakori kuko hari ibintu ngendekwa ko bitegerezwa gukurikizwa mbega umuntu yo kwibaza barya abantu bariko barayatanga ko baba batanze ayandi makori aya twese none bafatiki kuko kirazira yuko umuntu uja kumufatisha kumutangisha ikori
incuru irenga imwe
kandi atamugwa no kumukumira no kumukumira eh hariho nka kandi karorero mbega none nk'umuntu yaronse isoko ya leta muri yaronse ko ya leta ni nk'umuntu n'uwari wese yaronse isoko ya yose ashobora kuriyonka muri wenji ashobora kuyironka kandi hose akagira inyungu nyinshi gusumba wa wundi yaronse isoko ya leta kandi abo bose babiri basanzwe batanga ikori ku nyungu
none umuntu abiravye nanake ko bajijite hari habaca bibaza bati noneho ni rya kori rikora ku muntu yifise
oya ntaho bihuriye mu bisanzwe ko ntigigera ricwa kuri ajya amafaranga umuntu ashize mu mfuko erega ni kori baciye umuntu amafaranga yamaze gushikara mu mfuko none baguciye ikori kuri netapeye numva yuko bakurishije kabiri nico gituma ni byiza no kuri ibyo bavuga mu ibwirizwa ico bagamije ni ciza kuko bavuga bati no guterera mu bintu byerekeye education ibikoresho mugabo bo bigira abantu bagakontribua bagatanga amafaranga ku bushake kwabo
ndagaruka nsubire kwa Désiré ndayishimiye ujeje migambi muri parsem ico twa maze gushimikira ko kumbure uno munsi hari ico Anatole yavuze hano na Jean-Claude Nzigama Sabara hejeje kukivuga ni iki ubona no munsi igihugu kiye gushimikira ko kugira ngo mu gukoresha amafaranga cishura bya bibazo bihanze abarundi
itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ni itegeko ridasanzwe abana ko hari ni itegeko batora kumwaka mu bisanzwe byategeza kuza ari nyishu ku bibazo biba bihanze igihugu byategeza kandi kuza ari igikoresho citerambere rero uravye igihugu cacu no musukuntu kiriko kirabaho nk'iryo tegeko ryategeza kuza ari nyishu kubyo Anatole amaze kuvuga rikaza rikura mu nzira iki kibazo gihanze abarundi gifatiye ku bitoro itegeko ryaza ryategeza kuza ari igikoresho kiza kugwiza umwimbo mu gihugu kugira ngo bya bibazo byibura ry'amafaranga y'agaciro ryaduga ry'ibiciro ryabura ry'ibintu bimwe bimwe byankenerwa mu buzima bw'abantu tutakibuze bive mu nzira ariko ugiye kubiraba nkuko twatangiye tubivuga mu miliyaridi zirenga ibihumbi bitanu igihugu gitegekanya kuzokoresha muri uno mwaka imiliyaridi zibiri imiliyaridi ibihumbi bibiri n'amajyana atanu niyo yonyine azoja mu byo kugwiza umwimbu mu byo twita investisema naho nyine ugiye kubiraba neza ukarabamo burya si menshi agenewe kuduza umwimbu muri investisema bisigura ngo rero icyo cyonyine kirakwereka yuko byabibazo nari mpeje kuvuga bijanye nibura ry'amafaranga y'agaciro tutaradugira umwimbu tuzobigumamo
none aha ari bibiri n'amajana atanu ntacateye imbere
si mfise neza ibiharuro byo mu mwaka uheze mugabo nuko biguma biboneka yuko amahera aja mu mwimbu rega yategeza kuba menshi gusumba akaba menshi ugereranije nayo leta ikoresha mu kubaho kwa misi yose kuko utadugije umwimbu none wumva ucubaho gute ntibikunda kubaho
none cyane cyane rero reka tugende turangiza mugira muti ingaruka ni izihe igihe amafaranga leta iri kirakoresha mwagiye muvuga muti haracabuze umuco muri aya mafaranga ingaruka ni izihe ku gihugu
ingaruka ku gihugu nuko iyo ata umuco utari kurakoreshwa mu ayo mafaranga bisasira zangeso zo kunyuruza amatungo ya leta bisasira zangeso z'ibiturira bisasira zangeso bisasira ubukene kuko abantu baca bashiramo inyungu zabo
ndagaruka gatoya urangiza mu kajambo gatoya kucokogwa Anatole iradukunda wahoze muri sentare ijeje gucungera amatungo ya leta ubwira uti wewe nizihe ingaruka ubwa mbere ubona igihe amafaranga ya leta atagiye akoreshwa mu muco nkuko mwagiye mubivuga
murakoze cyane nkuko twabitanguye tubivuga ubwa mbere imigambi y'igihugu dufate iyo umuganga uri kuritoza urushiraho imigambi uzoshira mu ngiro mu myaka zoba uri ku burongozi bw'igihugu nkuko yabivuze mugenzanje yavuze ati baramutora umukuru w'igihugu bakamuhana n'uburyo bakavuga ati bakiyemeza tuzomuhama uburyo azoshira mu ngiro imigambi yatwemereye murumva rero igihe amafaranga akoze adaciye mu muco icya mbere ni uko habaho gutakaza ubwizigirwa hagati y'abarongozi hamwe nabo barongoye kuko muri ico gihe bavuga ati ibyo biko birakogwa ntitwabimenye naho byadushikiriye icyo ni ca mbere ica kabiri ni uko hashobora kubamo ubusuma korebi corruption detournement amafaranga ntakore vya tegeza gukora icyo ni cyakabiri icya gatatu nuko amafaranga yatakoze biciye mu muryo mu muco bishobora kubuza igihugu gutera imbere hanyuma rero bigaheza bikerekana yuko rero imwe twavuga by'intwari bereye bijyanye n'ingira amafaranga leta ikoresha tuvuze kuri bonne gouvernance budgete na bonne gouvernance administrative icyo gihe bigaheza bika chafuza ababaye barongoye
no kuvuga intwari bereye mu bijanye n'amafaranga eka no bijanye
no burongoze kubera hajya ikoreshwa n'amafaranga neza yaheza rikekana uburongozi bwiza ivyo bintu bibiri bihura kuko mu gushira mu ngiro iby'uburongozi by'uburongozi bijyana n'uburyo bw'ingira amafaranga wayakoresheje hanyuma rero turamaze kubona nko mu bisata bimwe bimwe iyo hacibuka vuga cyano hano hariho ushitse na ukumvura tangaye ushitse aho hano nandi ushobora gushika vuga uti bino bintu ntibimeze neza ndabaye nka karoro mukuru w'igihugu aramaze kuvuga ati muzoje kuri muri hopitale militaire na karoro abwira abandi batwara ama hopitale ati muzora muri hopitale militaire ushitse uzosanga hari ibintu bidasanzwe igihe hamaze kuba ikoreshwa neza y'amafaranga ugashika ahantu urashobora kuvuga uti hano hantu hari akantu hari chateye imbere rero nagomba kugaruka kuri kimwe wa mwambaza kare muti muti mbega le budget de amafaranga leta ikoresha mu bikogwa n'amafaranga leta ishyira mu migambi ishyira mu ngiro ati hoba ziba byegeranye reka ndabahe ibiharuro byabaye muri mucegeranyo cha senteje kugenzura amatungo ya leta ico bita projet de loi de règlement de compte rendu budgétaire commentaire bagize umwihwezo bagize mu 2023 ishira mwaka wa 2024 amafaranga yaratekanije ubise de dépenses du budget général modifié yangana ₦2,331,993,000 aho ni byari bitekanijwe hanyuma hacakoreshwa amafaranga ngana ₦3,085,538 ni ukuvuga amafaranga yakoreshejwe ku rugero rungana na 85 n'ibice 48 ku ijana aho rero muri ayo mvuze ibice 85 n'ibice 48 ni bya mu mafaranga leta yakoresheje ni ukuvuga les dépenses cyangwa rero mu ma dépenses ayo ma titre de dépenses courantes ni ukuvuga amafaranga bakoresha mu bikorwa bya misi yose angana n'igihumbi ₦1,182,000,342,894 ni ukuvuga ibice bingana ijana na kimwe n'ibice bitatu n'ibice 36 bidufatiye kuba bari bateganije yangana ₦211,366 ₦2,666,665 ni ukuvuga iki rero tuce dufatira kuri ico ico tumwe twavuga budget d'investissement yaba exécuté ku bice 67 n'uduce 94% budget de fonctionnement ici ba exécuté ku ijana na rimwe n'ibice 36 bivuga ko barengeje amafaranga yaratekanije
ariko ya yandi guteza imbere igihugu
67 n'ibice 94 ni yashyigeje yose bisigura iki rero aya mafaranga rero aja muri ivyo vy'imigambi niyaheza akazana iterambere mu gihugu kuko niyeza byo gushira ubuzi niyo azoheza akateza imbere uburimyi agaheza agateza imbere ubworozi agaheza agateza imbere amashure agaheza agateza imbere ibiki kubera iki nivyo biza bije novuga ni croissance économique rero aho murumva yuko hamaze ko yadeze kibi mari mwambaje kare muti mbega burya birangana rero byerekana yuko amafaranga leta ishyira mu migambi abari make kandi ntanashikweko hanyuma rero mwarimu mbaje kuri ico kibazo
turiko tugenda turangiza
yego mwarimu mbaje ikibazo kijanye na nibyo koko
reka duga ku ijambo gira uti uno munsi ikintu gikwiye gukogwa uno munsi uravye kumbure mu misiza hagiye kuba n'integuro izohindura aya mafaranga leta ikoresha mumeza tandata ahez.
Icambere no vuga nuko mu mafaranga leta itegekanya hobaho kumviriza ibice binini by'abarundi kugira bumvirize ico bakeneye. Ica kabiri nuko twogerageza kubera hajya urwo gose rwa yuko bivanye n'uburyo bufise nushobora kuja gukoresha uburyo udafise. Ico kintu rero bita amafaranga azararenga ko arenga ku mafaranga twategekanije hakabura aho tuyakura bimwe bashaka bati la dette tukaza kwinjira mu mafaranga ico bita la dette intérieure mo kwigurana mu mafaranga ari mu gihugu ivyo biheze bagahagarika imigambi y'abantu nico gituma n'ugwego rwa Cour des comptes centre senarijejwe gukurikirana amatungo ya leta yara mu marecommandation yatanze yavuze iti tureke gufatira gufata amadeni mu mafaranga y'ubuce bita la dette intérieure ico kiraheze kagahungabanya ubutunzi bw'abantu ico bita investissement privé cyo cyambere ica kabiri nuko hobo kugenzurwa kw'amafaranga leta ikirakoresha hanyuma ica gatatu nuko abantu abashinga amateka twatoye boheza bakaje mu bene gihugu ruguru kugira bababwire imigambi mikuru yabaye hagasohoka n'ico bita bijo de citoyen kugira abarundi bamenye ibyo bariko barakorego.
Reka antunge Jean Claude mbanze nce kwa Désiré nce ndakurangiriza ko Désiré muvyo utamaze gushika ko muvyo utavuze ubwira uti muri make leta ikwiye gukora iki no munsi icokogwa mu kugira ngo nihagera no guhinyanyura hagire igisubirwamo.
Muri make nuko leta yo kwihutira gushira mu ngiro mu buryo buboneka iki kintu kijanye no gukoresha amafaranga bifatiye ku migambi bigakogwa neza uko bitegereza gukora. Narija twimirije yuko kubera indinganizo nshasha ifatiye ku kugabanya intara n'amakomine bije igiye kwegera nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze igiye kwegera mu ntara no mu makomine bikitonderwa kugira ngo bize bishikeyo abantu barigishijwe barateguwe kugira ngo bize bifashe dushike ku iterambere. Rero hariho ibyo dusaba je dusaba byokogwa imbere yuko byoza byoroherezaho bye programme igana nabi bivuze bwa mbere iki kintu cha digitalization y'ama service public bakirangitse
muzi bwa leta bukoreshe ubuhinga bwa
none integuro ya strategie nationale de lutte contre la corruption kiraba
umugambi w'igihugu kugwanya
igiturire ubeho binyaruke hanyuma habeho gutegura neza rero ibijanye no kwegereza amafaranga abene gihugu hariya mu makomine kugira ngo bizoza ari nyishu ku bibazo bimwe dusanzwe dufise no munsi habwo ntibizohave biza bibivyongereza.
Urakoze Jean Claude Nzigamasabo nawe mu majambo make inigiki gikwiye gukogwa uvuga uti cihutirwa canke kumbure gikwiye guhinyanyurwa mu minsi ikurikira kugira ngo habemwe wa muco mu mafaranga leta ikoresha mwagumye mushimikirako.
Murakoze ica mbere nkuko nabivuze birajanye byose na transparence n'umuco. Nuko itegeko rigenga uburyo leta ikoresha ntibaze baragenda biyugarana mu biro ngo baritore bace barizana bati twaritoye ngiri nibashiremwo abandi bahinga bashiremwo abanyagihugu bashiremwo abantu baserukira abandi abatanga kori kugira nabo bavuga ico bagona hanyuma ari ishoboka babishiremo kuko amakori nayo abanyagihugu kuko aza kurangura imigambi yabo. Ica kabiri kijanye n'umuco nuko boze baratanga amaraporo kandi bakayavuga nko mu kigo bere hariho umuco twaheruka kera mugabo mbona atawe kiba kera haraba uko trimestre nganye bagahamagara abantu bagahamagara abajournaliste bati amahera twa ihangiro twari dufise yanganuko
twarashitsa
hanyu banyagiho bakamenya bati amafaranga atukorera imigambi biriko bigenda neza kandi nta kibuza yuko nigihe batabishikanye bashobora kwisigura nibisanzwe. Hanyuma ikinacho nuko ntibame barondera kuduza amafaranga ku bantu bamwe bamwe abantu basanzwe batuzwa makori kenshi nibusanga bagomba nibagure bashiremwe abandi batanga makori kandi ivyo nabo bizoshoboka cyane mu gukoresha ubuhinga bwa none iyo bita digitalization kuko mu bihugu byose ubunya kugira utozwe amakori neza utegerezwa kumenya uko amafaranga yose agenda mu gifaransa no vuga nti la maîtrise des transactions commerciales umuntu agiye kumenya kugura ikintu muri alimentation bitegerezwe kumenya umuntu agiye kurihanaka umuntu aronse isoko naka ivyo bintu byose bitunganye kuburyo atamuntu
no munsi ariko turabona ko basigaye bariko barajayo basigaye batanga na facture mu buryo bwa none
ariko abikora ariko abikora mugabo uravye ntibiragera ku rugero runini
nibandanye
yego yego hama ikinacho nuko
murangitse
yego harakwiye bariko barategura amafaranga em barabe yuko baza barubaha amategeko asanzwe hari vuge gatonya hariho ikintu bita le principe de contradictoire no kuvuga yuko umuntu umutanzwa kori iyo atangishwe kori ataza kumuha umwanya wo kwisigura ati nyabuna amakori nko murasaba
mwandenganije
bakamwumviriza basanze ivyo vuga ari byo bakavuga ati nivyo canke bati sivyo hama bati dushinze yuko uriha iri kori mugabo hariho ingingo ya yo mwibwirizwa rigenga ayo mafaranga rivuga riti umuntu azokwagirizwa na fraude y'amakori hagati mu gihugu ati ntazo ati dosi bazoyikora mu masaha 28 hanyuma ni procedure exceptionnelle
afise umwanya muto rero w'ukwisigura
ntanu wafise ahubwo ntanu wafise ati rero kandi uzoteza guca utanga ayo mafaranga tugusavye ati naho uzokunguruza ni ayo mafaranga uteza kuyatanga ariho umuntu agacaye bati none ko tuzi yuko abantu atari abakirisu bose ntiwumva yuko uwo muntu mu gihe uwo muntu umukozi yaserukiye ikigo gitangisha amakori mu gihe azoba ko turazi ko tara bose saba marayika none nko mu gihe yo kwihenda cyaka amurenganije kumvo yinini ntiwumva yuko uwo mutanga kori aba hotowe
kandi rero utwe rero nutwo tunenge mugira muti tukuye guhinyanyurwa muri ya mategeko muri make
byaramaze gusohoka bishobotse ntibaze bikurikize kubera ni ibintu bizoze bihotora abatanga kuri hanyuma mu yindi minsi naho bazize bararaba neza kandi bashiremwo abantu uko bibaye bikaje abantu bose haya baravuga bati hariho ahuti utishika uri kuriraba bashizemo abantu bagashyamo bahinga bagashyamo abatanga kori utudukosa tuza turajamo nkumbure twokusurwa
murakoze cyane Jean Claude Nziga Masabo wahoze ukora mu kigo Aubert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi kandi urafise n'ubuhinga mu ijanye n'intwari ibereye mu ijanye muri ayo mafaranga leta ikoresha wakoze kwitaba ubutumire bwacu
murakoze cyane namwe
Anatole Iradukunda wahoze uri umucamanza muri sentare ijejwe kucungera amafaranga leta ikoresha Cour des comptes mu rurimi rw'Igifaransa wakoze gushikana muri kino kiganiro
ndabakengurukiye cyane no hanyuma mubona icyo ushobora guterera nzobitaba
Desire ndayishimiye ujejwe imigambi mu ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo turashimye kuvyumvira washikirije
murakoze cyane
Na kiganiro kino kiganiro giciye kigarukira twariko tuvuga amafaranga leta ikoresha cyane cyane ingene yokoreshwa ku mugaragaro ibijanye n'amafaranga leta ikoresha bikamenyekana haba mu bijanye n'amafaranga yinjiza canke isohora ikambere n'amadini leta iheranye muhinga bw'ivyuma hari Eric Uwimana na Innocent Bibonimana Evariste nziko banyanka niwe yahagarikiye kino kiganiro cari kiremeshejwe nanje Alain Désiré Bukeye neza ibihe byiza hiwanyu
Unama ni kiganiro sha radio isanganiro Unama barundi bashikiriza ivyimviro vyabo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bugororoke